Geneva ni Radio Ijwi rya Amerika. Cyujya Amerika rirabandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda abaduteza amatwi abagitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva cyujya Amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Louise Bigirimana nije ndongoye ibiganiro byo muri kano kanya. Turi ku munsi wa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa muri ako karere turaza kubandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Nkuko twabibabwiye tuyahere mu karere mu Burundi, abana bangana ibice 57% bari munsi y'imyaka 5 nibo barwaye indwara ziturutse no gufungura nabi mu Burundi. Ibyo byashikirijwe abarongoye intara z'u Burundi ku munsi wa gatanu n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi Istebu. Ni nyuma y'amatohoza yakozwe n'ico kigo. Ni inkuru ya Evariste Nziko Banyanka.
Abana bari hagati y'ubusa n'amezi 59 niyo yegwa nayo matohoza yakozwe n'ico kigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya ibiharuro mu Burundi. Uburongo ico kigo yabanje gusigurira abasorokira intara igituma leta yariyumviriye gukura amatohoza ku bijanye n'ingene abo bana bari muri ivyo bigero bafungura. Nicolas Ndayishimiye arongoye ikigo Istebu.
L'enquête voulait estimer la prévalence de la malnutrition aiguë.
Nicolas Ndayishimiye ati ayo matohoza yakozwe kugira hamenyekane ingaruka ku magara y'abo bana zituruka ku gufungura nabi bari hagati yo kuva ku busa gushika ku mezi 59 ku rwego rw'igihugu. Ayo matohoza yakozwe mu burere 46 bujejwe amagara y'abantu hakoreshejwe ubuhinga bwa none bunyaruka bwitwa smart. Abaserukiye intara muri iyo nama yo gushikiriza ivyavuye muri ayo matohoza bashikirije ko ubukene mu miryango ariyo ntandaro y'izo ngwara zituruka ku gufungura nabi kuri abo bana bakiri bato. Banashikirije ko abimukira hanini aribo bakunda kugira izo ngorane kuko ata matongo babafise aho bimukiye. Ivyo bikavugwa cyane cyane ngo mu ntara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Muganga Prosper Alain Bimenyimana yakoze ayo matohoza atumwe n'ikigo Istebu yabwiye Ijwi ry'Amerika aho izo ngwara zifatira ku gufungura nabi ziri ku rugero rwo hejuru mu gihugu hagati.
Ku bijyanye nabyo n'abantu bafise igikuriro kidakwiye ico mu gifaransa twakwita malnutrition chronique, aha niho twavuga ko ibintu bitameze neza kuko intara 17 kuri 18 zose zifise ibiharuro biri hejuru y'urugero ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rishari tubwira ko habigezwe ko leta isaba bayifasha bose kwica ikibazo cyahagurukirwa. Aha naho tukavuga ko gisagara cha Bujumbura nico cyonyene gifise ibiharuro biri munsi y'ibice 40%, nayo izindi ntara zose zifise ibice birenga 40%, ndetse hariho intara zine twasanze zifise n'ibitigiri biri hejuru ya 60%. Nayo ni intara ya Kirundo, intara ya Ngozi, intara ya Kayanza n'intara ya Ruyigi.
Uwo muganga yakoze amatohoza ku bijanye n'indwara zituruka ku gufungura nabi kuri aba bana bari hagati y'ubusa n'amezi 59, avuga ko ingaruka ari nyinshi kuri abo bana bakura bazingamye. Muganga Bimenyimana atanga zimwe muri izo ngaruka.
Umwana muri kazoza usanga ubwenge atati mu bwenge no mu gutegera atateye imbere cyo kimwe n'abandi bana bangana. Aha biro bigatuma uwo mwana mu ishuri adategera bikwiye gucyo ntazarunguruzwa, hama bikazotuma we nyene ku byo yokwimariye hari ikivako no ku byo yomariye igihugu hariho igice gisubira inyuma. Ugasanga igihugu muri kazoza ntigifise abantu baciye ubwenge bashobora kugikorera. Ikindi gishobora kuza kukuru no mwana nuko iyo ageze tomboye guko no gupfa arakarirwa kurusha abandi bana, yatomboye akagera mu bigero naho acagira izindi ngwara. Izi ngwara ngendanwa ingwara y'igisukari cyangwa ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso, ibi byose bivuye kukuntu aba yaragize ibibazo uguhera kiri mu mbanyi kwa nyina yiwe no kugwa wiwe no kugera kwize imyaka 2 muri ibi bijanye n'ingene yagiye arafungura.
Ayo matohoza yakozwe n'ikigo Istebu akavuga ko intarango ari itwa ridarapo muri izo ngwara zituruka gufungura nabi kuri aba bana bakiri bato. Abana baharugwa ku bice 64% nibo bagwaye izo ngwara muri iyo ntara yo mu buraruko bw'igihugu kuko ayo matohoza avyerekana. Bujumbura, Evariste Nziko Banyanka, Ijwi rya Amerika.
Amakuru yo mu karere kandi mu rukurikirane rw'inkuru zibabwira ingene impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda zigerageza kwibeshaho mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yaragendeye bamwe muri abo barundi bakorera ku murwa mukuru I Kigali
ndiko ndasuka ndiko ndamugira bukre tuba twizinze nkirasore
no mukenyezi wo murundi kazi akiri muto yicaye ku gatebe karekare imbere y'ibo hari ubundi mwigeme yateze umutwe ngo bamukorere imishatsi ako kazi kibagakorera mu nzu irimo nabandi bagenziwe bakora utundi tugenegene n'ibisharizo by'abakenyezi avuga ko mu buzima bwiwe bw'impunzi ako kazi kamufasha kwibeshaho
ndazi gusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso ariko nibijyamye ndazi gusuka marasta ndazi gusuka madred karamfasha kwifasha bimwe bimwe je nkorera muhira mu masano muri ville kenshi niyo baronga amafaranga ongeze ndagerageza kubera ndafite na page ya Facebook banyugururi niyo ituma ndonka bakiriya gusomba benshi benshi n'abarundi kazi ariko n'abanyarwanda n'abaronse ni benshi ubu
no buri kwarakoregwa imishatsi no murundi kazi atinashimye guteza imbere abiwacu
ngira ngo birambere kunashimye ibikubera ko ari byo bimaramwe igihe kitari gito ni kubera ko nzi ariko ari murundi kazi wiwacu kandi nanje nkaba nshaka kumuteza imbere nkawe tuzinanye benshi tuza iwiwe kubera niwe tuzi
iruhande y'ubusuka hari ubundi mugabo nawe yoze inzara z'abakenyezi akazisiga akongera agakora n'utundi dusharizo nk'amahereni y'abakenyezi uwo atamahanga arigisha no kuri
I Burundi ntavye nakora
twavuga tuti amahanga arigisha none
cyane arigisha cyane arigisha ndazi gusuka ndazi gukora inzara ndazi kugira isuku y'amaguru naravyize iyo ndi Burundi ndi sure certain ko ibintu atavye no mbalitse prob je wose novuga ko ari amagogo uretse ko atagapfuye atagakira hariho amahereni hariho n'ikindi nari nkire ko ndakora co mwizo sico co gifite utuntu menga dushami amafaranga ijana y'imbombo y'umwana umukate umuceri biharage ahama kandi rako kamfasha kuri hinzu kamfasha no kugura nyene ibindi bintu bitandukanye
hijya gato hari na mugenzi we ahinguru tudede twanditse mu ndome z'amazina y'abatwifuza
tudede twita mu Faransa n'utu bracelet akahani nini twonkora
udukora n'iki ku muntu ukora zihira n'intoki aho havamo ikintu
kiboneka yego cyane gose no mugenzi yambiye ndamukorere yambiye ndamwandikira izina giwe urumva aha mu mwanya kavaga harangira cyo ndakamushi yambiye ndamushire ko yitwa Emma amacyangi nongera kwa ka grife kiwe yashinyo kuvuga ndamushirire ko kantu ari umwanya nk'amasaha 8 gucyo ndiko ndagakora
ugacuka gusa nkangara
ibibiri ahani namazina ni yagoye kwandika ndafata umwanya ndiko ndacapa mu mutwe no ngaha kandi
nkijwe rya Amerika urikorera kantu nkako ugacapa umwanya amazina
cyane gose ariyo nako twakoze Amerika hari ku idrapo ya Amerika ni u Rwanda baradukunda
aho nyene hari n'undi musore akora amafoto canke utuganuke dutangwa mu manza zitandukanye bita amakadre nawe nyene arashima ko bimutunze
gende artiste peintre dessinateur pour ama tableau asanzwe tableau de mariage ama tableau ya anniversaire ama ndakora n'ama tableau nyene hari ama tableau menshi abazungu akunda ko bakeneye usanga ari sophistique udashobora gusobanura ibyo ari byo bakora n'ama portrait
kubongira nk'ifoto y'ibanje ubunyana ugacuyisore nkayibona
asha bifata nk'imisi nk'itano gusa mama ashinge ndaronka rimwe rimwe ari umuntu ashaka kuza akambwira ati ndashaka kuranga gataburo kanaka naka nkamukorera iyo ubonye ari nk'umuzungu ushira ku madorari hari igihe usanga nayo nk'umuntu kwezi naronse nkaronka nk'amataburo nk'atatu cyangwa kane n'igihe usanga nabuze
muri iyo nzu imwe twahasanze kandi n'ubundi musore akora mu bunywero avuga ko akora ijoro akaruhuka ku murango aho hose no kugira ngo aronke inge nabaho
tugishika ngaho umuntu yibaza ahantu tuzaba gute ntugiye asungiye anyoko ntugiye munsi y'urugo ariko ubu ndazi ko iyo ntunze hajya kuri igariga ndaronka yo kwishura iyo nzu sinshobora kugira ikibazo na kimwe cyo gufungura nkivuza bakunze kuhita ku Barundi
n'inzu imwe imeze nk'uruganda rukorerwamo imyuga myinshi irenga itanu abayikora nabo batarashika ku rwego rwo kugira ishirahamwe bavuga ko ari uburyo bw'uko ubuzanywe na kimwe agenda abonye n'ibindi bihakoregwa akabashorera canke akazobibwira abandi
ariko arasukisha agaca abona agakomokeza aba mama hari bamwe bamwe usanga bakunda twa tudede two munda akaza ati urashobora kunkorera yego birakunda agaca abona tableau hajyano ni hagaca agira ati ibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda zikora
nzaragacagenda biko numwe ngo ntashaho kugenda adatwaye kandi kana
aba barundi batera kamo abandi bagenzi babo basangiye ubuzima bw'ubuhunzi haba mu Rwanda canke ahandi kurondera ico bakora aho kwicwa n'amaganya canke ngo bagume bateza amaboko imfashanyo bya Clavier Niyonkuru I Kigali ku bwijwi rya Amerika
Turashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi no mu Rwanda ubu naho tugeze mu mwanya wa hari ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze
Jenny babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurugiza kubandikisha sabo nawe so yarari Mise nchansanga ya ndenga
Uyu ni mpagaritse Jeanne umwe mu bavyeyi bagira ku 1500 barengeje imisi isabwa na leta mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yo bandikishije abana bavutse ico biriko birakora ku buzima bw'abo bana n'impamvu iyo misi bayirenza turabigaruka ko handi hato muze kubaha gufi ya radio yanjye
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika abana baharurwa ku 1500 bamaze hagati y'ukwezi n'imyaka 10 y'amavuko nibo batanditswe mu gitabo c'amavuko muri commune ya Mpanda ni ntara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi ahanini abavyeyi bavuga yuko bakenye bataronka amafaranga yo kubandikisha bagasaba leta kubatezurira kuko utanditswe atanonswa iruhusha go kuja mu ishure canke ngo avuzwe kwa gusa nkuko bikoregwa abandi bana bandikishijwe mu ntara ya Bubanza inkuru tubazumenyesha makuru y'u Amerika Diane Ndonse
Amategeko agenga ingo n'imiryango ategekanya ko umwana akivuka atarenza iminsi 15 atarandikwa mu gitabo cha leta cy'amavuko ariko kubwo imvo zitandukanye birashika abavyeyi bakarenza iyo minsi nk'abakenyezi bo ku mutumba wagifugwe muri commune ya Mpanda bavuga ko bishika ico kiringo kikabarengana amagara yabo ataramera neza Nimpagaritse Jeanne numwe mubahuye niyo ngorane.
Jenny babiri batanditse kora byangoye bapfutse ngwaye ncangira ibibazo ncamurugiza kubandikisha sabo nawe so yarari. Mise nchansanga ya ndenga.
Ariko kandi hari abakenyezi bavuga ko ahanini biva ku bugaba bwa bubakanye ni mu gihe ukwandikisha umwana gusaba ko abavyeyi bompi bajana ku ikomine abagabo nabo basaba ko mu ntwaro boborohereza ntibe ngombwa ko baherekeza abakenyezi kwandikisha umwana kumvo z'ubuzi bubafatira
hano mu rundi buryo usanga umugabo ari wacu mukora cyane mu byerekeye no kurondera tw'umuntu afungura rimyanyira togo rusanga twagiye mwitasha kugenya kugadika ugasanga rekeshe umugore ari yaronka kanya gakwiriye mu gihe umugore umuhaye karanga muntu yiwawe ukamubwira ati genda wandikisha umwana hari gagere hariya ntibamwakire kandi afise karanga muntu yase wiba gashavuga ngo ari se barinde kugenda gutora ko karanga muntu usanga umuntu arayo busa bye byari bikwiriye nk'umukenyezi wawe wamuhaye karanga muntu ko bomwakira hamugura papuro rw'umwana bakarumuha bivanye n'umwidondoro buri karanga muntu wase wiwe karanga muntu kiwe nakagenda gatwaye n'ibaza ko ibyo byotworohera nk'abagabo
uko kutandikisha abana mu bitabo by'amavuko bifise ingaruka ku bana abakenyezi bakavuga ko aribo bahagirira ingorane kurusha abagabo nkuko uyabivuga
arashobora kugwara cyangwa agafatwa n'ibyara by'ibyaduka utwaye kwa muganga naho muganga kuraba irarira kwari ugo rupapuro rutaruburufisi mbara kandi uko batwararonderanye n'umufasha twese dupfuye cyangwa umwe agapfa nk'umufasha agapfa kubera nibo bafise n'ijambo mu muryango bagufata nabi ngo uwo ntawo tuzi na kare ngo ntazwi no muri komine kacisangana ingorane ku kantu mwaba mwararonderanye cyangwa umutungo mufitaniye mu rugo abana bakaci batangura kujyana kubera batanditse
Umwana atagira upapuro rw'amavuko aragira ingorane kandi zo gutanguzwa ishure umukuru wa gacimbiri ka Bugarama ku mutumba wa Gifugwe muri iyo komine ya Mpanda avuga ko kubana 70 batanditswe igice cyabo arabafise imyaka yo gutangura ishure n'abayirenza ni mu gihe umwana afise imyaka 6 ariwe abageze gutanguzwa ishure uyu ni ufise umwana w'imyaka 9 ataratanguza ishure kubwiyo mvo
kubera igihe bandika basaba urupapuro rwo muri komine nanze kubera tago nari mfise cyo gituma nacenda mureke kumwandikiza
mu gihe umwana amaze kurenza ikiringo cyo kwandikwa mu gitabo cy'amavuko gisabwa n'amategeko umuvyeyi asabwa guca kwa buramatari atwara intara kugira ngo abari watanga uruhusha hambavu y'ibi kandi arasabwa gutanga ihadabu ry'amafaranga ibihumbi 10 ku mwana huko umuhanuzi wa musitaneri wa komine Mpanda ajejwe ibibazo by'intwaro n'imibano Edouard Ndayisenga abivuga maze ivyo bigatuma ababyeyi batorohegwa gusubira kubandikisha
numara kugenda kwa burumatare bica bikurusha ngende ugenda kwa burumatare n'ingendo ucugenda kubisigura
none nkahaga mu byeyi nyereka utagirisho kigazi utari magaceri nanki niwandikisha mu mwana kugira ngo nkino tiyacumiziye hamwe ntibikunda
kubana bamaze kugera mu bigero basaba koroherezwa n'abajejwe intwaro bikora imana abia numusore w'imyaka 22 atazwe mu gitabo cy'amavuko cyo kimwe nabandi ndwi bavukana
kwabana nubunda ataramakosa yacu aho umuntu anundi bo tworoherez kugira turabe ko nyene ko tworonkanye nizo nkaratazi z'amavuko zo muri komine bitatugoye
muri kino gihe amashirahamwe yitahi neza y'abana afadikanije n'abajeje intwaro bariko barakora isekeza ryo kwandika abana bafise imyaka 10 kushika ku kivuka abagera ku 1,500 nibo batarandikwa muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse harakenuye igenekerezo rya 11 kwezi kw'indwi uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mpuza amakungu hariwe abantu no munsi ushitse igihugu cy'u Burundi kikivugamwo ikibazo cegurirana ry'abantu akarorero ni mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komune ya Gatara aho abanyagihugu babaye benshi bikagorana ko baronka udutongo tubakwiye menyesha makuru ijwi rya Amerika mu Kayanza Fidelite ishatse arabidusigurira
Komine Gatara imurwaro kubw'igihugu cy'u Burundi igizwe n'amazone atatu ubwo bwinshi bw'abantu ba muri iyo komine buremezwa nawe mu ndongozi zayo ayi impapolinaire n'umuhanuzi wa musitanyaje jeje iterambere
ni komine by'ukuri biboneka ko harimo abantu benshi turiko twababa ingo 16,447 abantu mu komine yacu n'amajana 953 ku kilometero kwadrate ku bwacu turabona ko ari biharo byinshi cyane by'ukuri turabona ko abantu ari benshi gusanga hari kibatse mu matongo isindimwa yaragabanutse cyane
ubwo bukene bw'isindimwa nk'uko biyeje gushikirizwa muri zizi n'umuryango iba muri iyo komine twagiye ku mutumba wa muhingira uri muri zone ya Gatara twabonye imiryango itagira aho ishinga isuka muri iyo harimo umuryango wa Sindakira Gregory ni umutama w'imyaka 60 bera umukenyezi wiwe bafise abantu 8 abahungu bane n'abakobwa 4 itongo bitwa ko bafise n'iyo bubatse mu inzu babamwo iyo muryango tugira munsi y'urugo Nimbuga bari basegeranye twasanze umwe wabahungu bavukamo umujyango ariko arayubaka mw'inzu bigira imana Silveri dusanze ariko afasha uwo bavukana ikoga vy'ukubaka iyo nzu
Nta mahera ndiko ndamusaba muga ariko nditanga nkamufasha sana
Mwene wanya rubatse ndega w'inzuro ha wubaka
hari ngaha nyene ushikize ijisho tuzihangana tuzohabuko hari aha niho navukiye rumba nta hantu novuga ati ndiko nzogenda ntumbera kuko nta haha nzotumbera hanyene nyimbe umuntu azoronka igihantu hamehangana n'iyi ntebe azuhakikiyo ntebe ahicare bahave nta kundi
se rugo sindakira Gregory amenyesha ko yakuza atatongo bafise
tongo ry'umujyango twe naciye ubwiyenge mbona tari hari agatongo tunapfukiyemo data yapfuye yakagurishije aca sigaza kandi kantu gatoyi niko kari mu nzu niko ndereye mwabo bantu
ubu uyo mujyango beshejwe no guca ingero uyo mutama w'imyaka 60 ako dusambusa aza kadandaza imwe kwijana yatubwiye kwiyaronsa umugisha aza karonka amafaranga ari hagati y'2,000 n'2,300 bagaca baje kuyasumisha iyo yabuze naho amenyesha yuko baca bafungwe sambusa yakoze mubona bane bafise bane baraciga hambavuye kwiga nabo nyene bariyungunganya kugira ngo basahize ababyeyi babo niyo nkuru ya Frazi iga mu mwaka w'9
papa paronderera abana nawe nyene kubyiwe n'umuntu akoze ntiyoshobora kuturonderera ngo adushobore tukavuga ati nyambu no musa rose nusu y'ibiharage tireka akaronka n'ikiro cifwe avuga ati abiroso no musi avuga tireka nanjye ejo nzobe narondeye
nka wewe udandaza iki
je ndandaza ibiyoba n'isto ya nyene n'utwo tuntu tw'udusugote n'imbombo bya nyene kugira nyene ndawe ko noza ndonka ukuntu nokwironderera agakaye ari mu wundi mwene waciga mu gindi aradandaza nawe nyene amasho
aradandaza
he boka ngaho nyene aho ku mugumi
nyina abo bana afise imyaka 50 abanyumbuzi bwo kwishuza
Nibuzima bubi kuko amagara ari karamba. Ndabona ko abana bazokura nyene bari mu buzima bubi bwo kwiyicira ingero. Ahumvise ndabari miri byo bajyana akagaparasira nyene nashikiye mwo inzu za izimananye gucya nyene. Imana yicaguma irampurwana imutwana. Mugo mwico gihe nta baganga bari bwite ukwigisha ngo byara babiri cyanke kugeza kuri batatu gusa. Nkukuntu mbayeho rero yaba iyo girima ya nashitsino yaramaze kuza yo kuvyara abana batatu sinari kurenza batatu ndazi kwa haya ho bakuye neza
umutumba muhingira uri ku ingo zirenga amajatana 50 ico kibazo c'amatongo kiragishinga abanyagihugu baho kuburyo kibazo cirondoka rijanye n'amagara meza bagishize ku muzirikanyi uyu mukenyezi asinya ka 2008 afise ibivibiri byonyene arimamwo asigaye nawe nyacha bishwa no gushingero afise abana batatu kandi avuga yuko atabandi yimije kuvyara
norenza batatu mvana bandengeje ubunye urabona biragoye kubaho ufise abana benshi ntuheza ngo nkicho bagaburira neza bamwe bacha bacika ibisima abandi bakangara gucyo
uvuze ko wahejeje neko imana ari irema ico bigenda gufi
tuzoza turasezerana n'umugabo wanje yego turabukungene twobigenza kugira ngo tudare kuruge
ndushaka kubyara uwundi
oya
amakuru dukura ku mukuru w'umutumba wa muhingira Aisha ki Marie Esperance amesha ku mitumba 48 igize komine Gatara agacimbiri kose kaba gafise umuremesha kiyago ayaje guhimiriza abanyagihugu irondoka yajyanye n'amagara meza muntu mbere yo guhangana n'igwiyana ry'abantu yibonekeza muri komine wabo ku mutumba muhingira muri komine ya Gatara Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
mu gihugu cy'u Rwanda bamwe mu banyagihugu bo mu karere ka Rubavu bavuga ko badatahura ingena tamatara bafise kandi acishwa mu bibanza babayemwo abavuganye n'ijuru rya Amerika bati twatanze ubutaka bwacu batwemerera amatara amasahera mu nzira Claude Ganza munyamagana adufitiye inkuru irambuye
kwe batubwiye ngo tutange ibibanza bashinge mama potote ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba umwaka
gusa n'umwe mu baturage bo mu mirenge ya Rubavu rugerero na cyanzerwe mu karere ka Rubavu baravuga ko bemeye gutanga ubutaka bwo gushinga amapoto y'amashanyarazi bemera no gutema insina n'indi myaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi ariko umwaka urashize batarabona amashanyarazi bemerewe nubwo insinga zayo zica hejuru cyangwa imbere y'ingo zabo
kwe batubwiye ngo tutange ibibanza bashinge mama potote ndakibazo bazaza kubadusubize ubu turategereza turaheba
ikibazo kibitera ndabwo tukizi kuko bazanye amapoto aya mapoto mubona ashinze imyaka ibiri giye gushira amapoto ashinze baraza bakatubwira ngo umuriro barawurekura umuriro ndibawurekure hakaba manama tukababaza ati ko mwazanye amapoto kuva igihe mwatubwiriye ngo muzaduhereza umuriro ubu muriro tuzabona bigenze ute bakatubwira ngo mutegereze
akibaye temendoki umuregoraza ubwo turategereje twarahebye imbega ngo twabaye ngaho ngaho ari teri mu Rwanda
bavuga ko byabateje igihombo mu buryo butandukanye kandi nyamara bari bafite icyizere cyo kubyaza umusaruro ayo mashanyarazi bakiteza imbere
kuri aya mapoto aho bayateye byo kubera ko bari bavuze ko aho barayanyuza buri baturage bemera ko kugira ngo bayahacishe tubone umuriro vuba nta kiguzi bagomba gusaba ku bindu bizatemwa cyangwa se kubizangira
ubu mwari mwemeye gutanga ubutaka ku buntu kugira ngo mbone amashanyarazi
abaturage rwose twese twari tweme n'ufite insina baravuga ati nibateme ariko umuriro uze ariko noneho ikibazo nuko nibyo baneme nabyo batana bikoze ngo numuriro uze
batuzana umuriro tuzi yuko tugiye kubona umuriro ngo nganje ndutangenda muri saka twose munguze nanzi kogosha ndavati ngiye gukora umushinga wo kogosha ngo birangira ndogoshe ngo nyina amafaranga ari kunguka ndaki ndi gukora
ngo muri mbambu turi kushaka nuko twize ibyo gusudira tukaba dushaka kwiteza imbere dukora
ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bushima ko abaturage bashyizeho uruhare rwabo mu gushyigikira gahunda yo kubegereza ibikorwa remezo badasabye ingurane buvuga ko bwamaze kumvikana ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG kugira ngo amashanyarazi agezwe kuri aba baturage Murenzi Janvier ni umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu
abaturage kuko bashaka amashanyarazi hari uruhare rwabo bagira kugira ngo amashanyarazi abagereho muri bwo ni ugutanga aho amasinga anyura cyangwa se ibikorwa bijyana amashanyarazi aho binyura bigera mu mudugudu cyangwa se hateganyirizwe kugera amashanyarazi ubu igisigaye kwari kugira ngo noneho ibyo bemeye bishyirwe mu nyandiko ibi turizera rero ko muri iki cyumweru gitaha ko twamaze kuvugana n'ubuyobozi bwa REG nabwo bukaba bwite uye kugezayo amashanyarazi ibyo nibiramuka bikozwe neza abaturage bagakuraho ibiri mu nzira y'amashanyarazi byose mu byukuri umuriro barawubona mu gihe cya kitarenze n'icyumweru nkuko ubuyobozi bwa REG bwa yabitubwiye.
Aba baturage bemeye gutanga ubutaka kugira ngo bagezweho amashanyarazi badasabye ingurane nabo mu mirenge ya Rubavu, Cyanzarwe na Rugerero. Bavuga ko insina zabo bazitemera hasi ngo zitabe inzitizi ku miyoboro y'amashanyarazi, zanashibuka bakongera bakazitema, ariko icyo bazitemera kikaba n'ubu kitarabageraho.
Ni gusaba bafatuhereza amatsinga bakaduheza cash power tugacana tukishura. Twe dushaka kwishura.
Claude Ganza, Munyamagana, Irubavu, Murengerazuba bw'u Rwanda, kugaradijwe rya Amerika.
Arakenuye mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Dutandukire amakuru avugwa mu gisata c'impunzi, aho abarundi barenga amajana 8 bahungiye mu ikambi y'agategekanyo ya Kavimvira iri mu gisagara ca Uvira ni muri Congo. Bavuga ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye ariko bigwiriyemo inzara bivanye n'umwanya munini bamaze muri iyo kambi, barasaba kwimurirwa handi. Nk'uko muvyumva mu nkuru twategurira umenyesha makuru ijwi Amerika muri Congo, Vedaste ngaho.
Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu rumetero bigera kuri 7 n'umupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahakambitse impunzi z'abarundi ziganjemo abana n'abagore bamaze igihe kirenga mezi 7 bategerejwe kuzajyanwa mu nkambi y'Umurongwe iri mu karere ka Fizi. Ubwo Radio Ijwi rya Amerika yasuragiye inkambi, izi mpunzi aho zari zicaye munsi y'ibiti by'imyembe zagiye zigaragaza agahinda ziterwa n'ubuzima bubi zimaze mu gihe cy'amezi 7. Uyu ni Aimable Mutabazi, umwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire muri inkambi gateganyo.
Ibibazo biri ngaha muri inkambi ya Kavimvira ni ibibazo biteye ubwoba. Ntidufatwa nk'abantu, turyama nabi, turya nabi, turya ubugari baduhabwa pamwe n'ibiharage, hari aho bitagira amavuta, bidatetse neza, turya rimwe ku munsi. Ubundi umuntu yandikwe kunywa ubuyi mu gitondo, batubwiye ko turya gatatu ku munsi. Niturya gatatu ku munsi, turya iryo rimwe gusa. Hanyuma ikindi kintu turyama ku bintu sinzi ko byo ari ibintu bataye batoye, tubikweretse nk'imatera baha abantu baryama ko ni matera ziteye ubwoba zishobora gutuma n'umuntu agwara. Ni ibintu rero uburago bakaguha karago kamwe ukajyama kusima, imbeho, ibiki byose biteye ubwoba, dufashwe nabi. Ikindi kintu nacyo kitubabaza cyane nukutuzana ngaha tukahamara umwaka turi muri kando transit iyo ngaha ikavimvira, batatujana mu nkambi impunzi aho twoba twimba ko twisanzuye tumeze neza.
Ndayishimiye Anna n'umubyeyi umaze amezi 3 abyariye muri iyi nkambi, avuga yuko kubera ubuzima bw'inzara babayemo bwo gufungura rimwe ku munsi butuma basohoka inkambi bakajya gukora imirimo yo kwikorera amabuye n'imicanga mu baturage b'abakongomani. Nubwo imirimo hari abisigira indwara,
ngiye nagiye kugarafiye, nagiye kabiri, nagiye kwikorera, najya nyibase zari zitandara, nagaruse ke nagaruse ngatondera kukohora amaraso, kagenda kwa muganga kugenda kumubwira akampereza imiti, ariko yantabaye kutangira uwo munsi nanse kugenda iriya kuntuze kugaravi.
Nyabyenda Dafroz avuga yuko usibye iki kibazo cy'inzara bahura nacyo muri iyi nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, bafite n'ikibazo cy'ubuvuzi kuko bavugwa nabi ndetse bagahabwa n'imiti idahagije ugereranyije n'uburibwe baba bafite mu mubiri.
Urabona aha dufise indwara nyinshi, ariko umuntu ashobora kurwara ngo agende kwa muganga akabura umuti bamuha uhuye n'indwara ze, yasubirayo bakamuha wa wundi. Nkaca bakarorero ngiye kwivuza mbugwa zitoma kuva mu kwa kabiri, ariko ntabwo ndakira. Ujanye umwana kwa muganga bakugira ngo imiti bamuhaye, kandi umwana ugasanga ntari kwaragira neza. Nkubejo nagiye kwa muganga umwana aragwaye, ndavuga ati nibaza mu kibazo cy'umubyeyi urakize tinyaka abagwaye inzoka zambwire nabi, ariko nubu namujanye bambutse ngo ntibamuha ngo ejo ngo baramuhaye vitamine. None dushaka mudukure ngaho umuntu afite indwara, nta n'ibipimo bihari ngaho batupima.
Kubera imibereho mibi izi mpunzi zibayemo, zisaba ishyirahamwe rya SERI ko ryazivana muri iyi nkambi zikajyanwa mu nkambi y'Umurongwe. Uyu ni Emmanuel Nikutunga, impunzi bo mu nkambi ya Kavimvira.
Icyo dusaba twebwe ni uko twumva aha ngaha tuwarete vraiment cyane, ziruzuye cyane rwose. Ni ukuvuga ugiyemo nuwo kuca ni segonde n'imwe uteza kuyivamwo ukacuza kwenda ukoza kwituma no hanze mbere kubera ko hameze nabi, abantu ni benshi n'abantu 1,000,000 mu nkambi nk'iyi biteye isoni cyane. Niyo twifuza ko badukurangara dushikane imarindi baduteguriye.
Ahubwo n'impunzi ziba mu nkambi ya Sange Monge Monge nazo zifite ikibazo cyo kumara igihe kirekire muri izo nkambi z'agateganyo. Vedaste Ngabo, kubw'ijwi rya Amerika, Kavimvira mu ntara y'Amajyepfo.
Eka namwe bwe mwatwumvirije mwakoze. Yakoze Macbilia Bero yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bafatikanije muhinga bw'ivyuma na Lidiane twari kumwe. Tuzongerejo nkaho twahereye egeci isaha 1:30 naho tuza kubashikiza amakuru avugwa ku isi, ariko tukaza kwibanda cyane kuyagezweho muri Afrika. Murani gwe tubasigiye kano karirimbo ka Chorale Saint Dominique shira mu gahogo canke Gloria kabaryohere.
Abandanya kutwumviriza mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri munsi wa gatandatu kuri isa magiteguriwe na mugenzi